imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3 inshuti ya bose mu Rwanda. Uburundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22, aho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri wezitatu@radio yacu voa.com. Muri kumwe na Fideni Yongabo nabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Amakuru dutegura tukanayabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Abarundi barashima umugambi wo kunagura imigenderanire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cyabo, inyuma yaho intumwa idasanzwe ya Amerika muri Afrika y'ibiyaga binini Jean Pierre Pam ahereye Perezida Evariste Ndayishimiye ubutumwa bwo kumukeza.
Nibihambaye cyane ko bakeza Abarundi ko bashoboye guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Cyo kintu gihambaye cyane nibaza ko tushimikira ko.
Uyo ni Ambassadeur Gamaliel Ndaruzani. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, aba bana bagenda mu gisagara cya Kigali batangiye gupimwa virusi ya corona mu mabarabara. Referendum yemereye Perezida Vladimir Putin kuba yo kongera kwitoza mu matora yo mu mwaka w'2024. Ubu tubanze duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Muri Ethiopia, umuririmbyi azwi cyane Hacalu Hundessa yishwe arashwe muri indwi yashinguwe uno munsi wa kane. Abantu barenga 80 bishwe batangajwe ku munsi wa gatatu bakurikiye icwa rya Hundessa ku munsi wa mbere. Yari ijwi rikomeye cyane mu myerekano yo kwiyamiriza leta yatumye ubuyobozi buhinduka mu gihugu mu mwaka w'2018. Imyerekano y'abantu bashavuye harimo amabombe yaturitse inshuro zitatu byakurikiye icwa ryiwe ku mugwa mukuru Addis Abeba. Yashinguwe mu gisagara ciwe c'amavuko ca Ambo. Igipolisi catangaje ku munsi wa gatatu ko abantu batatu bahagaritswe kubijanywe n'urupfu rwiwe. Icwa rya Hundessa ryongereje kurushiriza icuka kibi cari kihasanzwe muri Ethiopia. Leta iherutse kwigiza y'amatora mu gihugu kubera ikiza c'umugera wa corona. Hari ubwoba ku mugwa mukuru Addis Abeba, aho bamwe mu bahaba bashizeho imigwi ijejwe gukingira inyubakwa zabo abasahuzi. Imodoka amajana n'amajana zaraturiwe canke zirononwa. Amabarabara mu gice cyo hagati ku mugwa mukuru asa n'ayagaragara kiretse amakamyo azimye imiriro na za rusesa baniha. Imihora ya internet iracugaye mu gihugu. Naho mu Burusiya, abategetsi baho barahayagiza insinzi mu matora agenewe kongereza ikiringo cha Perezida Vladimir Putin ku butegetsi. Mu gihe amajwi yose yamaze guharurwa urwego rujejwe amatora mu Burusiya rwatangaje ko 77.92% by'abatoye bashigikiye ihinyanywa ry'ubwirizwa shingiro. Ibitegiri by'abitabye amatora ni 67.97%. Umuvugizi wa Perezida Putin Dmitri Peskov yabwiye abamenyeshamakuru ko referendum ku ibwirizwa shingiro yerekanye ko abanyagihugu bafite icyizere Perezida Putin. Iyo nsinzi ya Perezida Putin izomurekurira kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu izindi inshuro zibiri inyuma y'ikiringo ciwe co muri kigihe c'imyaka itandatu kizorangira mu mwaka w'2024. Irindi hinyanyugwa mu ibwirizwa shingiro rigenewe gukomeza ububasha bw'umukuru w'igihugu n'inama nshingamateka. Umuvugizi wa Perezida Putin Dmitri Peskov avuga ko ivyo bizoba inkingi ya kazoza keza mu gihugu. Kuba kwirikirana ibintu batari bake ivyavuye muri referendum ku ibwirizwa shingiro rishasha ntivyatangaje kubera amakopi yaryo yaza yagurishijwe imbere y'uko iyo referendum iba. Ayo yari amwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abashobora kudushikira kuri internet ni kuri wezitatu@radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, leta y'u Rwanda yatanguye gupima umugera wa corona abantu baba canke bagenda mu mabarabara yo mu gisagara cya Kigali. Ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu RBC gisobanura ko biri mu bikorwa by'ubushakashatsi bugenewe kwerekana uko ico kiza gihagaze. Ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na Asumta Kabo yari Kigali.
Umujyi wa Kigali wahisemo ahantu hatatu barimo gupimira aho ni stade amahoro Remera kandi Kigali Nyamirambo no kwishuri ry'ubumenyi ngiro rya Kicukiro. Abashinzwe umutekano mu muhanda bahagarikaga umuntu yabagenda n'amaguru, imodoka ndetse na moto, bakabasaba ko bakwipimisha. Uwemeye yahitaga ajyanwa n'abakozi ba RBC bakabanza gufata umwirondoro we na nimero za telefone ye, hanyuma agasobanurirwa uko ibizamini bifatwa. Uwemewe gupimwa bamusabaga kwasama cyane bagafata amacandwe. Uyu musore yararimo gusobanurirwa uko ibizamini bifatwa, nawe agakurikiza amabwiriza.
Nitwa Hamini Munyaneza.
Wasa musohoro ubuzima. Ahantu ndi bukoze uraza kumva usa nk'umukuru ho gatoya. Ako bimara na segonda make ntabwo bikubabaza. Vuga A.
A.
Komeza uvuga A.
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 Vuga A.
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 Abaje kwipimisha bose babisabwaga na polisi ku mihanda, ariko nabo bakagaragaza ko babishaka. Kubavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ari igikorwa bishimiye.
Nandi kujya ku kazi, ariko umupolisi amagaritse ati haza umuganga ushinzwe gupima, aratubwira ati hari igikorwa bari gupima, ati umuntu areba uko ahagaze. Nanjye nk'uko nyobora abaturage mu mudugudu wa Byimana, ndavuga ati reka nanjye njye kureba uko mpagaze, ku buryo nanjye namara kubona ibisubizo byiza nkabwira n'abaturage banjye bakaza muri iki gikorwa, nabyishimiye. Niyo mpamvu no ku kazi nabiretse kujyayo.
Mvuye hano kwa Rwahama nje nshakomeza mu mujyi, mpura n'umupolisi arambwiye ati parakariya, mpura n'umukozi wa RBC arambwiye ati barimo gupima iki cyorezo turimo, byaba nanjye ngombwa mbanze nkareba nanjye ko naba mpagaze. Kwa na hano enchi wenda wano wabashize mukate jubu ndi wakavayo, situmenya niba wendo yaba era chize burundu kuko uramutwara ukongeka mujyana ahandi cyangwa ukava mu karere ukajya mu kandi, cyaba ari ikibazo nanjye nsanze n'abanyifite. Impungenge ziba zihari kuba kuba uri mu kazi, ubu ugiye gufata iminsi myinshi utari mu kazi bitewe n'uko waba wanduye.
Umuyobozi wa RBC wari mu bakurikiranye uko iki gikorwa kigenda, yabwiye itangazamakuru ko gupima abantu ubasanze aho bari bibafasha gukora ubushakashatsi bubagaragariza uko icyorezo gihagaze. Ni Dr. Nsanzimana Sabe.
Twatangiye igikorwa cyo gupima abantu bari kugiye mu kazi, birazana no gukomeza ku mugoroba n'abari kuva mu kazi. Impamvu twabikoze uku ni ukugira ngo tumenye ishusho y'icyorezo mu buzima abantu baba barimo. Ubusanzwe twajyaga dusanga duhamagara abantu icyiciro runaka tukabapima, ariko kubikora nka gutyo utomboza biguha ishusho y'abantu utagombereye icyiciro runaka. So ni ishusho y'igihugu y'ubuzima bw'abantu muri rusange ushaka kumenya. Turapima abajya mu kazi nimugoroba, tugapima abataha, biraguha ishusho nyine y'abantu uko iyo babyutse bagiye ku kazi n'iyo batashye uko icyorezo cyaba gihagaze.
Ikigo RBC gisobanura ko usibye gupima abantu bagenda mu mujyi wa Kigali mu ntangiriro z'icyumweru gitaha, RBC izatangira no gupima binjira muri uyu mujyi baturutse mu ntara guhera ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Dr. Nsanzimana asobanura ko bateganya gupima abantu 200,000 mu mujyi wa Kigali n'abagera ku 300,000 mu bawinjiramo mu gihe cy'icyumweru kimwe. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gitangaza ko muri iki cyiciro kizasoza gipimye abantu bagera ku 500,000. Umuyobozi wa RBC asobanura ko uwapimwe abona igisubizo zoke hifashishijwe telefone iye nyuma y'amasaha 48. RBC gasobanura ko iki gikorwa kizajya kiba buri byumweru bibiri.
Ni gikorwa cyunganira kumenya gusesengura gusobanukirwa n'icyorezo, tuzajya tubikora buri byumweru bibiri tubisubiramo tunahindura uburyo tubikora. Biratuma bamenya uko bahagaze, ariko twe biraduha ishusho y'icyorezo muri rusange.
Muri ibi bikorwa byo gupima, umuyobozi wa RBC asobanura ko buri muntu wese upimwe atangwa amafaranga ari hagati y'50,000 kugeza ku 100,000. Kwezi uhashingiwe ku byo Minisiteri y'Ubuzima ivuga, irasobanura ko hamaze gufatwa ibipimo 147,404, muri aba hakaba harasanzwemo abantu 142,000 basanganywe virusi ya corona. Abagera kuri 480,000 bamaze kuyikira, mu gihe 559 bakirwaye, 3 bamaze gupfa. Minisiteri y'Ubuzima yasobanuye ko araye yitabye Imana ari umusirikare wa RDF w'imyaka 51 wari mu butumwa mu mahanga, ariko ministeri ikavuga ko yarasanzwe afite ubundi burwayi. Igihugu yarimo ntabwo cyatangajwe. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakiye ku munsi wa gatatu inyuma y'umutaga intumwa idasanzwe ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika ambassadeur JP Repam Donido kuri iyi nkuru na Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda
Intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu cya Amerika yabwiye abamenyeshamakuru I Bujumbura ko yarazaniye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubutumwa bwihariye bwa Perezida Donald Trump wa Amerika Ambassador John Peter Pham hato ubutumwa subundi nubwo kumukeza
A voice special visitors me who transmit to His Excellence the President of the Republic in letter
Atinaje nk'intumwa idasanzwe ya Amerika nakigwe na Perezida w'u Burundi nzanye ikete rya mugenzi we Perezida wa Amerika Donald Trump riri mu butumwa bwo kumukeza kuri gitarike igihugu gihimbaza umunsi mukuru w'imyaka 58 yo kwikukira Amerika irakeza n'abarundi muri rusangi Amerika ibifuriza ibihe byiza twifuza no gukorera hamwe kugira ngo dushike ku ntego twese twihaye kandi duhurira ko twifuza kandi ko haba iterambere amahoro n'umutekano mu ntumbere yuko abarundi bose babaho neza abanyamerika n'abarundi babane neza mu muryango w'ibihugu biri ku isi mu iteka n'itekane yemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikeza kandi Evariste Ndayishimiye mu mabanga aheruka kuronka yo kurongora igihugu abo bategetsi babiri ambassadeur John Peter Pham asanzwe ari n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini hamwe na Perezida Evariste Ndayishimiye baganiriye n'ibindi bibazo nkora mutima Ninkicereke y'abarundi bataramenyekana igitigiri Amerika yirukanye mu minsi heze kubera ingorane z'impapuro zo kuba muri ico gihugu yamara ntibakigwe n'igihugu cabo mu ndwi zibiri ziheze ibiro bishinzwe umutekano muri Amerika mu itangazo vyavuze ko leta y'u Burundi yanse guha ivyangombwa no kwakira abo barundi barimwo abagirizwa ivyaha ico gihugu cari cashatse gusubiza iwabo ibi vyatumye igisata c'imigenderanire ca Amerika gitegeka ibiro by'abahagarariye Amerika mu bihugu bitandukanye kudasubira guha visa abarundi kiretse abafise visa zabubahwa bita visa diplomatique Alain Diomede Nzeyimana icegeye cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabwiye abamenyesha makuru ko Perezida Evariste Ndayishimiye yemeje ko igihugu chance kubakira kubera harimwo n'abatara barundi
ibindi navyo bavuganye nuko hari nk'abarundi birukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baza mu Burundi ariko leta y'u Burundi maze kuraba isanga bamwe sabarundi cero nyene cyo bari mu gihugu yagisobanuriye n'umudasanzwe aramubwira yuko boje hamwe kugira bige neza ivyari vyati kuko nk'abarundi twebwe ntibigoye kumenya abarundi tuvugura urimi rumwe kandi n'imico ni imwe uri umuntu umunyamahanga ukaza kwita umurundi biroje kugira ngo bacha bitora hati rero zabindi umwe twavuga vy'amaviza muri bwa bandi kumwabona cyo turashobora kuzociga ati kinde nacho dushaka kubafasha niki cuko muri ka kanama kajejwe amarana n'umutekano ka oni tworaba yuko hari ivyo twokora kugira ngo ntimwogere kuza igihe cyose bigi kibazo cy'u Burundi kandi biboneka yuko mutakiri impambamye mu maro n'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi
abo bategetse baganiriye kandi kibazo cy'ibihano uburundi bwafatiwe na Amerika hamwe n'ubumwe bwa burajya biyemeje kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri
aranezerwe cyane n'ukuntu imigenderanire igomba isubire hamwe ati hari nk'utuntu tutagiye turagenda neza nko guhera mu 2015 wasanga turabana igishuro tameze neza ati twifuza yuko icyo twogikosora ivyo nyacyo bahiro yatumye uyu Peter Pham ko yogenda agasaba ishyirahamwe igihugu bya Buraya kugira ngo nabo nyene badukure ko bijya bihano kutwaronse ariko bidaciye mu byukuri mu mategeko.
Perezida Ndayishimiye arifuza kandi ko amakungu asubira gufasha igihugu ciwe haba mu kugwanyikiza cumugera wa corona n'ibindi.
Nyacyo mukuru w'igihugu yanavuze kandi yuko ivyabaye muri kahise bera uko tugenda tuva muri bibituza muri vyiza aho tugeze igihugu aho kigeze gikwiye koko abagifasha ariko umwe wese agirisha kuramo ati muri ibi turimo zavye kugwanya ikiza cha coronavirus zari vyo guteza imbere urimyo n'ubworozi turakeneye ababidufashamo kuko nta muntu yibako turakeneye yuko amashira hamwe abantu bose babifuza kudukorana boze tugakorana kuko dufise intambwe nshasha.
Intumwa idasanzwe ya Amerika yaheruka kugendera Burundi mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze. Ico gihe havugwa cyane ikibazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania. Ambassadeur John Peter Pham yari yatangaje ko Amerika idashigikiye gutahukana impunzi ku nguvu, ahubwo ko izofasha mu gutahukana ababyifuza kandi bavyisabiye. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tukivuga ku mubonano hagati ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Pierre Pham, Gamaliel Ndaruzaniye yigeze kuba umushikiranganji w'u Burundi ajejwe indero n'inyigisho akaba kandi yahoze ari ambasaderi aserukira u Burundi ku ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, aratubwira insiguro aho umubonano nk'uyo. Ni mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Arumvise ku iradiyo y'uko umushinyantahe yagiye i Burundi ejo akabonana na Perezida wacu, ariko nabonye na komunike itangazo ry'ubushikiranganji bw'imigendere ya Amerika bandikiye Abarundi babakeza ku munsi mukuru wo kwikukira barimo ejo. Nibaza yuko nibihambaye cyane ko bakeza Abarundi ko bashoboye guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Cyo kintu gihambaye cyane nibaza ko tushimikira ko kibuza tangorane ziriho, ariko ubutegetsi bwaherekanije mu mahoro n'ibyo bavuga, kandi n'ivyo nibaza ko abintu bihambaye. Ubwa kabiri nibaza yuko bashigikiye muri iyo community bashigikiye yuko Burundi ufasha kubunga amahoro mu makungu muri peacekeeping hamwe na African Union n'ishyira hamwe rya Afrika, bakabunga amahoro muri za Somali, muri za Centrafrique, bakagomba bakavuga yuko babishigikiye kandi basangiye ishaka ry'uko amahoro yokomera ku isi. Ikindi ni uko rero bavuga ati twebwe tugomba gufashanya na leta nshasha mu byerekeye amahoro n'umutekano mu bihugu byacu no ku isi, lakini bafashanya n'u Burundi bagaheza bakavuga yuko iyo migenderanire iyo kongerezwa kugira bafashe leta y'u Burundi kwitaha amahoro mu gihugu, kwitaho agace ka kazina muntu n'ibindi.
Ikintu mushima muri uyu mubonano ni ikihe?
Mushima ni uko ko leta ya Amerika yemera kwifashanya n'u Burundi mu bibazo byose by'amahoro n'ibindi. Ni ikintu gihambaye bashyikirije umukuru mushasha yatowe, bagomba gufasha kugira ngo turonke amahoro gusumba mu gihugu, turonke iterambere gusumba mu gihugu. Nibaza ko byari bikenewe.
Hari haheze imyaka itari mike kuva mu 2015 imigendanire hagati ya Amerika n'u Burundi isa n'iyahagaze. Akarusho mubona muri uyu mugambi mushasha gusubira gukorana n'akahe?
Ngira nuko mperuka i Burundi kera sinibaza ko twemeza ko imigendanire yahagaze na gatoyi. Kumbure yaragoranye kubera izari mu gihugu ariko sinibaza ko bigeze bahagarika gufashanya n'u Burundi baravuze abantu bahawe ibihano kubera ibyabaye muri 2015 ariko izo so guhagarika imigenderanire abana gatoyi donc ambasaderi bagumye bariho bagumye bakora imigenderanire rero ntiyari yahagaze izo rero nibyo kumbure bagiye kuvugana neza mu minsi iza vyoteye imbere gusumba imigenderanire igakomera gusumba nibyo basaba umukuru mushasha kandi nibaza yuko igihambaye yobumviriza kuko baje gukura bashaka ko mushira hamwe mukavugana ingene mwokorana kugira amahoro asasagara iwacu no makungu izo leta zibizifashanije nibaza ko ari ubutumire buhambaye umukuru w'igihugu mushasha yoshimikira ko kugira ya migenderanire ibe myiza gusumba
akarusho ku banyagihugu mu gihe ibigendanire utsimba atarakurusha mbere ni nkakaye
ndabaha akarorero ejo umukuru w'igihugu yatowe Evariste Ndayishimiye yashikirije yuko agiye guhangana n'ikiza coronavirus gihanze Abarundi ejo rero yavuze imvugo itomoye y'urwanya coronavirus amakuru numva nuko amakuru yari hafi kumufasha kurwanya ivyo bintu nibaza ko ari igihambaye rero murumva imvugo itomoye ituma abandi bakumva icyo bagufasha numvise yuko banki mondiali igomba gufasha muri izo masabune n'ibindi bizoza rero kugira ngo icyo kiza bakirwanye kuko umukuru w'igihugu yafashe ingingo akayivutomora neza kwarwanya coronavirus no mu bindi rero bizotera imbere gutyo niko nibaza mu nama n'ingingo nibyo byiza mu nama n'ingingo kandi nibaza ko umukuru w'igihugu ako kamo yokitaba
mu miseze hariho Departement de l'Amérique ari yatangaje ibitano ku Burundi kubera cyane cyane ivuga ko Burundi bwanse kwakira abarundi bafise ibyaha bagirizwa bakaba barirukanywa ariko Burundi bukaba utabakiriye Burundi bwo buvuga ko benshi muri abo bashobora kuba atari abarundi ico kibazo muri yibaza ko ibyo bihugu uko ari bibiri bizogitorera umuti mwarakoreye muri Amerika mwarakoze amashyirahamwe mpuzamakungu mwarakoze mu byerekeye imigendanire ico ni kibazo cyoroshye gutorera nyinshi
icyo kibazo si gishasha kuva na kera jewe ndi muri ONU hari abantu kubera igihugu cy'u Burundi cyari mu magume hari aho abantu batabitwaza Burundi bagahungira ino bavuga ibyo jewe nkora muri ambasade a New York barambajije icyo kibazo icyo nabahanuye ni uko bari kurondera umuinterprete w'umurundi avugisha batabizo biza mu kirundi ata nta muko atamurundi numwe atavuga ikirundi yuko utavuga ikirundi atobariwe basubiye kumbaza ngira barashimye nunaho ibyo birashoboka ko hari abantu bigize abarundi ariko si kosha rya Amerika ni kosha risanzwe ribaho bakwiye kuvuga ingene bakontorora amapasiporo atangwa nande ko leta y'Uburundi kontorora pasiporo wovuga nene bozikontorora neza kugira bahe abarundi bemewe gutyo sinibaza yuko babarondeye abarundi batari ababo haba namba mugaba ko aba barundi batari abarundi bakoresha pasiporo yacu ahandi n'ibindi bihugu birashika ibyo rero ni ibintu bisanzwe muri diplomasi mugabo bakoresha narasenye mazabo kugira bakontore mu pasiporo hose mu gihugu mu bihugu byose mbere sinibaza hari ikibazo gihambaye cya Amerika n'u Burundi hakeneye kuvugana gusa ingene batoresha icyo kibazo nyinshi ni tekinike nibyo kontore mu pasiporo kugira abantu bayakoreshe mu makungu icyo ni ikibazo ngira bokora kanya gatoyi igihe bumvikanye batarinze guhamagara amakomunike nk'ayo
tugarutse kuri urwo rugendo rwo mushanahe John Peter Fama inkwidasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu byo muri Afurika y'ibiyaga binini murabona ko n'ibindi bihugu byaba byarafatiye ibihano Burundi cyangwa imigenderanire itarifashe neza hagati y'Uburundi aho tumvuga cyane cyane n'ibihugu by'Uburaya murabona ko nayo ishobora kunaguka muribaza ko ibyo bishobora gutuma n'ibindi bihugu bifata inzira yo gusubira ku ngimigenderanire myiza n'u Burundi
hari abantu bakunda kuvuga yuko imigenderanire y'ibihugu ari yerekeye icyo bakura muri iyo migenderanire bose turakeneraniye n'abo bantu nagira nsabe ni n'abandi bishobora ntazonzi yuko leta nshasha yo kwitaho kwiyugururira kuvugana n'amakungu yose kuko twama dukeneraniye muri vyinshi igihe rero abantu bagiye twebwe turemera kuvugana namwe nusaba ko leta nshasha yuraho uburyo ivugana n'abantu ibibazo bizokwamaho muga ntishobora gutorera umuti hatabaye kuvugana ibyo rero ngira ngo ko leta nshasha yaje bikaba bitangwe ni coronavirus no mu bindi sibona icyo bibuza yuko basohora inyituko nico diplomasi yashiriweho nico gituma ambasaderi bakora ivyo bavuganye kenshi baratora inyishu ibibazo biriho nabo bandi rero bizoshoboka jewe nta nkeka mfise igihe leta y'u Burundi yugurutse ikaganira nabo igatuma abantu kuganira nabo simbona igituma u Burundi utogira imigenderanire isanzwe n'ibindi bihugu byose ku isi.
Mu gusozera mushirantahe ndaruzaniye ndashaka mugire ico muvuze ko hari amakuru menshi atangazwa hari abarundi bashikize ivyiyumviro vyabo bavuga ko bashigikiye leta n'abandi bavuga ko eka binuba ibikorwa vya leta kama umwete y'abarundi muri rusange nakahe majambo make
wavuze neza kwinuba kwinuba rero ibanzo gihambaye nuko uba wibaza ngo kumbure ntibizoboka dushobora kubishingira ngaho kubwo byara abarundi nyine bunguruza nibaza ko leta rero aho kuyiteka nibayifashe kubiziri kwirakora abantu bashobore kuvuga ko ico kintu kitari ico cyangwa kitagenze neza mugabo kubiziri kwirakora ndibafatire kubyo bariko barayibaza ko ko kuyibaza kwibarira niko kubesha ko leta iriho ikaba yuguruye twibaza ko bariko barugura ko bakora nituba mu gifaransa nuvuga nti les faits ne sont pas discutables les faits rero zumvikanye ko zabaye ati kuri iki n'iki nibaza ko muturenganije nibaza ko mukora neza nibaza ko mugira gute mugabo mwavuze icyo bakoze atari umwikeko umwikeko rero ntufasha tubacira urubanza tubahanure ku byo bakoze cyangwa bavuze gukora muga ntitubikeke ngo bategeke uko tugomba umwe wese uko ari tuzokurya ibyo tubitegeka niba ari ibyo twishura cyangwa tuyisabe gukora neza gusumba cyangwa gukosora ibyo twibaza ko ikoze nabi muga ntikije ku mwikeko umwikeko ni mubi.
Ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye ndabashimiye cyane rwose ku kiganiro mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Urakoze Frederic. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Naho ku vyaranze amateka y'isi kuri notariki ya kabiri y'ukwezi kw'indwi twumvirize mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza.
Ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024 abanyasudani ibihumbi n'ibihumbi bari bakomeje guhungira mu gihugu cya Chadi kubera ubwicanyi bwari bwibasiye intara ya Darfur iri mu burengerazuba bwa Sudani. Kuva intambara yatangira mu ntara ya Darfur umwaka wa 2023 kugeza mu mwaka wa 2024 abaturage bagera kuri miliyoni bari bamaze kuva mu byabo bugarijwe n'inzara ndetse n'indwara zibiza nka macinya n'izindi. Umutwe w'insoresore ziyise abajanjawide wagize uruhare rukomeye mu kwica abaturage kandi bivugwa ko ushyigikiwe na leta y'uwahoze ayobora Sudani Omar al-Bashir. Mu kwezi kwa 12 umwaka ushize leta ya Sudani yatangije iperereza ku bwicanyi bwabereye muri Darfur kugira ngo ababigizemo uruhare bashyikirizwe ubucamanza. Hari hashize imyaka 10 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rusohoye urwandiko rwo gufata Omar al-Bashir kubera ibyaha by'itsembabwoko, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Intambara hagati y'abigometse ku butegetsi n'imitwe ishyigikiwe na leta ya Sudani yatangiye mu mwaka wa 2023. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu ibihumbi 300 bahasize ubuzima nyuma y'imyaka 4 y'intambara itangiye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2007. Inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo zo kubungabunga amahoro mu ntara ya Darfur.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Juti z'Ijwi rya Amerika ni kuri iki kiganiro dusozereje kwa makuru yacu yo kuri isaha. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, dushimire kandi engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Facile Gebeye yadufashije kwegeranya ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo tubasezeye tubifuriza mwese ibihe byiza kandi tubararikira kubandanya mutukwirikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.